mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Abanyi Uganda mu karere ka Kisoro namwe gumira twumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Amahoro nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Nikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Ni kiganiro mbwe gushikirizwa na Joy Diane Ninahaje
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
ndende hano Kampala Uganda.
Jende mjitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa mutabu watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ukwezi kurarenze u Burundi buramutse umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Mu majambo yashikirije haba mu kurahira canke mu mwiherero aheruka kugirana n'abagize leta yiwe, yavuze ko gutahukana impunzi no kubahiriza agateka kazi na muntu biri mu biburaje ishinga. Mu muco w'Abarundi babarizwa mu buhungiro harimo abamenyeshamakuru barenga ijana bahunze inyuma yo guturirirwa amaradiyo yabo. Amajambo ya Perezida Mushasha Hayicizere aha abamenyeshamakuru iyo bahungiye mu bihugu bitandukanye. Indongozi za bimwe muri ivyo bimenyeshamakuru zigoniki ku butegetsi bushasha, niki kigiye gukurikira kuri bo? Utwo tubazo turi muri two tugiye guca ijya nyino mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Twaba tubimiriyemo Bob Rugurika, umuyobozi wa radio RPA iri mu zaturiwe. Twari twashimye kandi kuba turi kumwe n'uruhande rw'abari muri leta. Twari kubaza uko ku rubuga mu Burundi bimeze n'uko Perezida Ndayishimiye yasanze igihugu cifashe mu by'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ariko abo twikoze ko bose harimo abahanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu batubwiye ko ikibazo ijwi rya Amerika rifitanye n'u Burundi byo bagora kuvugira kuri no radio yugawe mu ico gihugu. Turasavye imbabazi rero ku bibazo nkumbure vyari kwishurwa n'izo mpande bitaza gushobora gutoregwa inyishu. Ariko Bob Rugurika wewe umuyobozi wa RPA turi kumwe ku murongo wa telefone. Bob, ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushe kuyaka.
Yego, mwakoze namwe kugutumire.
Deka ikiganiro cacu Bob tugihere ku kabazo ka Emesiane Bayaga yatwandikiye kuri Facebook abaza ati akamo yabateye mwakakiriye gute, akamo ko gutahuka ku mpunzi muri rusangi katewe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha makuru bakakiriye gute aho bari mu buhungiro?
Twebwe nk'uko mubizi si ubwa mbere intwaro ya CNDD-FDD itera ubwamo utwamo bemutwo aho haba kuri nyakwigendera umuhisi Perezida Pietro Nkurunziza agitwara ikiringo cyiwe cya gatatu. Muzi yuko aricyo cyatumye n'abarundi barenga 500,000 bahunga igihugu cyabo. Yaragumye atera kama abarundi abasaba gutaha, ariko na mugenzi we kandi n'uno munsi General Major Evariste Ndayishimiye tubona ariko arahifatamo kuko inkazi yuko yari yaranavuze yuko azonamukorera azobandanya arangura ibyo Burundi ze yakora. Rero je nibaza ko atari ubwa mbere tubivuga ko kamo mu majambo uhungiriza ni akamo keza n'amajambo meza, ariko wumva yuko arimo kuryosharyosha abantu, ariko hanini akaba arimo ibinyoma ububeshyi. Muti kubera iki abantu batwara igihugu cy'u Burundi? Reka uno munsi ndeke kuvuga Petero Burundi za kuko yararangiza ikiringo cyiwe Burundi ntakiriho
reka tuvuge amusubiriye Evariste Ndayishimiye iyo ariko aratera kamo abarundi mu majambo abicisha mu majambo mu maradiyo nengo yibagira icyo abo barundi bahunze yibagira icyo abo bamenyesha makuru bahunze yibagira icyo abo banyapolitiki bahunze bahunze intwaro yica hajya mu Burundi bahunze igipolisi gihohotera abanyagihugu bahunze politiki mbi ya CNDD-FDD yukwa nka demokrasi mu Burundi bahunze imigwi y'inkorabara y'imbonera kure uwo mugambi CNDD-FDD washyize mu Burundi bahunze ubwicanyi bugigwa n'inzego za leta wereka igipolisi
aho hari mu
rwego rw'iperereza
aho hari mu 2015 inyuma yivyo vyagirije vyo mu 2015 tutariko turarondera n'uruhande tutariko turabona n'uruhande rwa leta ngo gwisobanure koko banse kutwitaba ntacigeze gihinduka
oya ugiye kubiraba ntacigeze gihinduka mu bintu byacunye barundi bahunga harahindutse isura nsasa uburongozi bw'igihugu mu mabanga y'umukuru w'igihugu gusa nayo urabona ko abantu hanini aribo bari bakinye ubwicanyi bwinshi buba harimo umushikiranganji umutekano arenga yome bunyoni uwo rero usanzwe uzi ko ari no mu bihano by'amakungu haba ibihugu bya Buraya haba za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaramufatiye ibihano mwarabonye ko Ndayishimiye yaciye afata ahubwo aramushimira cyane rwose amukura mu kibanza cy'umushikiranganji yahungabanije umutekano mu Burundi amuha kurongora leta yose uno munsi niwe ategeka leta yose mwarabonye umuntu yitanda kugarika ariwe muri icyo gihe yarongoye inzego nyinshi zahungabanije umutekano yavuze mu bwicanyi bwinshi muri iyo myaka iheze uno munsi niwe yahaye igisata cy'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu mbere y'iterambere ry'amakomine bigaragaza ko ku bwa Ndayishimiye abo bantu bakoze imigambi ya leta ni ukuvuga ko buriya bwicanyi yari imigambi ya leta ya CNDD-FDD naho Ndayishimiye atariwe yari ayihagarariye rero bisigura ko Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu mushasha arashyigikiye amabi yose yakozwe nabajya abantu uko ari babiri yanatumye bajya mu bihano
nashaka gusaba ko kuko uruhande rwa leta rutari ngo ruze gushobora kwiregura ahanini tuze tunashimikire cyane kuri ico kibazo cy'amenyesha makuru uyu yarabaje ati akamo yabateye mwaka kiri gute ndabumvise ivyuko mwoba mwibaza ko mushobora gutahuka si vyavuba bobo
reka kumure nemere kugendera kuri uwo murongo naho ibyo nariko ndavuga biri mu byacumi bamenyeshamakuru bahunga nagomba ndababwire yuko abamenyeshamakuru si ubundi bwoko bw'abanyagihugu n'abanyagihugu nabo abamenyeshamakuru ni abantu bafite gusa umwuga bakora hakurya twavuga abaganga reka rero ndakwishyure kuri icyo kibazo cyawe uretse yuko mu majambo yose Ndayishimiye amaze gushikiriza atarigera acisha mu kanwa kiwe uwo mugwi w'abanyagihugu ni ukuvuga abamenyeshamakuru bawe ntabwo arigera bacisha mu kanwa nta kamo arigera batera bonyine nk'umugwi w'abamenyeshamakuru icyo amaze gukora akavuga ati abarundi bose bahunze nicyo gituma nayo ngerageza kugusigurira kujya nagira rero ndakubwiye ko twebwe n'abamenyeshamakuru jewe mbere nivugire ku ruhande rwanje nta kamo ka Ndayishimiye nigeze numvamwo itubuze nta kamo ka Ndayishimiye nigeze numvamwo ubugwaneza ko ariko ahamagara abamenyeshamakuru bomowe bagasigirirwa n'amaradiyo mbere akanugagwa ntaho turigira twumva avuga ati bamenyeshamakuru bahunze turabateye akamo mu minsi ida tugiye kubarungikira intumwa mugirane ibiganiro mwumvikane ingene mushobora gutaha mbere babasigurire n'ingene umwuga wanyu ushobora
ngira yabashize muri rusangi mu mpunzi rusangi muri abo bose bahunze igihugu
yego nicyo yakoze nicyo gituma burya bwa mbere nahise nishyura nk'umunyagihugu naho nsanze ndi umumenyeshamakuru nicyo gituma rero mu ncamake nagira ndababwire yuko akamo ka Ndayishimiye karimo igitungo cyinshi rwose kandi karimo kwiyorobeka nta humure riri mu kamo ka Ndayishimiye ariko gituma nibaga nkanje nk'umumenyeshamakuru ko nta kamo nigeze numva yaziteye
Ego hijugi Amerika Washington DC mukirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga icizere camenyesha makuru barengije na bakura maradio yigenga mu gihugu cy'u Burundi n'icahe kwino ntwaro shasha y'u Burundi turabigaruka ko tugasigura ko twagerageje gusangiza kino kiyago leta y'u Burundi kugira ngo twumve nayo icigona ariko ntibashima kucitabira hari rero abagiye baraturungikira amajwi atandukanye babacisha kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp yacu nkuno yatanze intererano yiwe
ndabaye mukije cyane ndi bujumbura mu Burundi ama cyifuzo cyacu nje uko yatahukana impunzi abanyagihugu barakeneye gutaha iwabo mu gihugu c'amavukira kandi na umusabe nuko yogabanya ibihano akabiheba by'abarundi bafatiwe kugira bagaruke twubake igihugu
Bob urumvise ko uno munyagihugu asaba ko ibihano bigabanuka kuba bifatiwe wavuze ati uravye imvugo y'umutegetsi mushasha nta urumva adoma ku rutoki avuga abamenyesha makuru nk'umugwi wegwa n'ico kibazo nabo urimo mubashobora muboshobora kuvuga kutahukana canke guhimirizwa ico umunyagihugu avuga co cukivuga kwiki n'ico ona kizoshoboka kuvana ko ibihano bitandukanye imice y'abatandukanye bari mu buhungiro handi gutse ko ari n'abamenyesha makuru batandukanye bari ku ntonde z'abarondegwa n'ubutungane bw'i Burundi
Murundi umwe gihugu ndamwumvise urumviriza arajwe ishinga nuko mu Burundi bugaruka ituze abantu bagataha mu byabo bagihugu byasubira kwitwa Burundi by'amasa n'ubuki ariko nibaza kwimirira ikiri ndende kuko nkuko nabibabwiye iyo leta kera kamo mu gitande ko kubesha abanyagihugu n'amakungu ariko bakibagira yuko abanyagihugu n'ijuju n'amakungu ntabwo ari ibijuju urumva ko nk'iyo bavuze ngo bakira kamo abantu ngo bahunguke bamaze kubona leta ifite bonyine ibintu by'inzonde biyandikiye atawubye babikuye bandika abantu ngo babashize ku bihano ngo babashize ku mitahe mpuzamakungu imitahe itigeze ikora bimeze nk'ibintu by'amabuyo ibyo byose ni ibintu byari bikwiye kugira abanyagihugu batahure yuko iyo leta iri mu kinyoma reka ndabaha akandi karorero ndabona hari abanywanyi bakomeye ba sendedede hariho n'uwahoze atwara uwo mugambo wa sendedede yari arongoye umugambo wabo baevariste bose barabayoboke biwe uwahoze ari umushingamateka itangire kungenda ku mana yarongoye umugambo wa sendedede imyaka hafi itanu ine ni ukuvuga ko mwarabonye mu mwaka nyine mu ntango z'uno mwaka yarafashe urugendo ava mu bihugu bya Buraya aravuga ati jyewe ndavuye mu buhungiro ndatahuka iwacu nari ngiye guterera umuganda mu bijyanye n'amatora agenda ari kumwe n'uwundi mugwi w'abarundi mbere muri zo benshi harimo abanyabanga bakomeye bahora muri uwo mugambo uri ku butegetsi mu Burundi mwarabonye ko abo bagabo bari mu Burundi nyine batwara igihugu nibo bafashe iya mbere barabiyamiriza barazibira n'amayira barabarira mbere ubuserukizi bw'u Burundi mu Buganda bati nyago n'abo bantu ntibubahe impapuro za murekarengane abo bantu ntibemerewe kuza mu Burundi ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko iyo leta y'u Burundi bandayishimiye ishikiriza amajambo y'ibinyoma hanyuma bugabo bagakora ibihishano n'ibyo bavuze ibyo rero n'ibintu abarundi bari basigiye kubona bakabyumva araba imitahe basize ku bamenyeshamakuru imitahe barungitse ngo ku bantu baharaniye agatakazina mu iyo yose muramaze kumva ntaricyo ntacyo ayivugaho kuko Murundi urabona ko arafite ibintu ubona ko adashobora nicyo gituma twe tumusabira ahubwo turindiriye yuko iyo migozi muboshe izo nzuki zimubuza gukora icyo yifuza nicyo gituma tumusabira ko umunsi w'izina byomuvako hanyuma agashobora gukorera ku mburezi abarundi n'uburundi n'igandi yoba
tukiri kuri ico Bob hariho nkwanditse kuri Facebook yacu yitwa Bruce Arakaza yavuze ati aho rero mugira muvuge ko nka RPA amenyesha makuru bayo bugari ku Bujumbura Bob Rugurika aheruka kwivugira ko leta nshasha ihari atayemera none agacanagira ko abaza nimba hakiri kare yuko umuntu ashobora kubona ivyo leta iri kwirakora twavuze mu ntango ko ari kiringo c'ukwezi kirenga ko yarahige nekerezo rya 18 kwezi kwa gatandatu n'amezi abiri ntararumana ntiyoba hakiri kare kuvuga ko atacizere kihari
jewe nagenda babwire nicyo narigeze no kubivuga icyo gihe nabivuze abantu banabifashe ko bishakiye nariana amena bari ya mawili hayinshukuru chatu nariye kutu ya kamarishuire no jewe haivalisi ndaishimie umu ya jihugu umu haivalisi ndaishimie umu kuru jihugu umu utahari nacho dufise jewe dufa kubgachu nato umu na nari umu dufise dufa umu muzi icho dushobora kuba dufa nikunge mbona bari kubarengera igihugu cyacu nabi umuntu ashaka iyo muha kanya bari kubeshimiye uko ibi ni byo ni gito ariko uri asi guto n'umunsi wose bujya si amasanzwe ndinani si mato kugira umuntu afata ingingo ibereye kugira umuntu afata ingingo umutima w'iyo wipfuka gusa ikigaragara n'ibyo murabizi mu bijyanye na kai cyangwa mbere na n'ubuhinga abantu baravuga bati amaleta yose cyangwa umukuru w'igihugu bamuradira kumwe gatatu amaze kumwikijyana bamaze atwara igihugu niho baraba bakabona intumbero iyo ntwaro bifite aho oni rege niho navuga ni reka tumurindire tumuha ayo mezi atatu turabe ibyo aduha amaze gukorera abarundi ariko ukwezi si guto umukuru w'igihugu afite ishyaka bamaze gukora ibintu byinshi murabaza turafite amakuru yuko hako abantu bohungukiye gufata i Burundi ahubwo hariho abariko bararondera ibintu by'i Burundi bahunga kamwe kamwe mu bihugu byo mu karere
hama abavugwa nabo ko bataha bava muri Tanzania hariho abo bivugwa ko bataha bava muri Tanzania na nka RCR yaranavuze ko hariho abatahutse bava mu gihugu cya Tanzania
ibintu birabera mu gihugu cya Tanzania mu bijyanye no gukingira impunzi nta handi izindi yagakunzi byari byawe kumbure ni naba aho ngeza kubona murabona ingene ni ijoro rimwe rya hirya y'ejo igihugu cya Tanzania gikoresheje abapolisi babo sanize mbonera kure gikorana n'abategetsi ba Tanzania baranyurije ni ijoro rimwe abarundi batanu yagakora mu mwabimenye ni ijoro baranyurije abarundi bashika batanu bagenda kubwire yuko mubushize igihugu cya Tanzania hari abantu barenga mirongo ine bamaze kunyurije atawe irengero ryabo rero bamwe bamwe turumva yuko banyurije bagatwaga i Burundi kugira yari yakigwa n'ayo mashyamba ya Tanzania ni igihugu kiri kukireba nabi akarorero muri politiki ya kano karere n'abariko baravuga bati hako twikigwa ngaha muri Tanzania nk'uko bagenzi bacu biko byagenda reka tuje kugwa mu matongo iwacu reka tuje gutwira i Burundi nyabuna bene wacu baze baduhambe si ukuvuga ko hari abantu batashe kubera ituze riri mu Burundi
ayo makuru yafitiye ibyemezo nk'amenyeshamakuru ga Bob
ayo makuru tushobora kuvuga ibintu afite ibyemezo ni ukubera turi kure na kure ni ukwereka ubutumwa tuguma turonka by'abarundi bari muri Tanzania baguma badutabaza bagira bati nyabuna twemerera baraye badukuyemo bandi batanu ejo bundi badukuyemo babiri muri iri joro baraye batwaye uwundi umwe ati bariko baratubuza gukora utuntu twose twahora dukora tugufasha
wavuze ati nta cizere hari umunyagihugu yavuze ati haracyari kare kugira ngo umuntu avuge ati nta cizere yuho umutegetsi mushasha ataramara n'iminsi ijana wewe na uti iza gutamba neza urayibona igitangura ari nk'uwumvuga ati byari kugenda neza n'ibyaho ibibazo byari gutanga umwizero mu bamenyeshamakuru bahunze muri ino minsi ya mbere ubona bitariko biraje ahabona ku butegetsi bwa perezida mushasha Evariste Ndayishimiye
barasikizi bari kuvuga Evariste Ndayishimiye abamaze kugira ijambo agashikiriza cyangwa batugwandiko cyangwa akagira n'intumwa arungika kuvugana n'abantu bamwe bamwe birirwa n'ako kamukiwe iyo avuze ati turatera kama abantu bahunze bahunguka ego daka nibareke guhugurika kumutera kamo ariko basi bababwiye bati hari radiyo y'u Burundi twaturiye twugaye turateye akama bahoze bayikorera ko tugiye kuyigurira mu minsi ya vuba dushireho imigi igiye kuvugana n'ababigenzi ingene ayo maradiyo yoshibira gukora hariho amaradiyo ya za rpa hariho amaradiyo ya za gonesha fm hariho amaradiyo ya televiziyo za rovesitamu ibyo byose yari gufata akagira ati nyabuna banyepolitike murongo imigambo mushika murenga cumi muri mu buhungiro turabate yakamo ndabarungikira mu mwisiza inkuma y'ubushikiranganje bw'inkwari hagati mu gihugu mu yage izingene dushobora kumvikana mugatahuka mu gihugu kigakomeza.
Yaravuze ko agiye kurungika mu mubonano aheruka kugirana n'abari muri leta yiwe. Yaravuze ko agiye kwihutira kurungika babura amatari batandukanye bakaja kuvugana n'impunzi yo ziri.
Erega ivyavuga murundi ni bimwe nankurungize amari myaka ritarakora none muri bagiye imyaka umushikiranganji w'intara hagati ya Burundi za Pascal Barandagiye yamaze ariko ariyerekeza mu mabarabara ya Bujumbura Dar es Salaam Bujumbura Nyarugusu azazana Kivale ariko aja ngo kubwira amajambo y'ihugu ngo Barundi bahunguke barabibonye ashobora guhamagara Abarundi ngo bahunguke kandi bariko bumva abantu bariko baranyurizwa n'ubu hagiye Bujumbura.
Hari uwitwa Kamikazi Arlene nawe yanditse avuga ngo none abapfungiwe ivya politike buzuye amabohero kuva mu 2015 ko atacu bagomba kubavuga ko ega nabo nyene barakeneye kubaka Uburundi bushasha ngo nimba hari ico bakosheje bari hano imyaka 5 simike bararonsa kanya ko kwiyumvira. Aka kabazo kari muri bimwe twari kubaza uruhande rwa leta iyo tuza kurubona ariko nitwaronse abo twagerageje guca ko bose batwa nkibatubwira ko adashobora kuvugira kuri no radio juge ya Amerika. Hariko kandi hambavu yako kabazo Karlen hari byumviro byuno atashinye kuduha amazina yiwe
benshi muratse ko bataye ubuzi bwa leta amwe bataye kwego gucungera imitekano b'abasudani na polisi tuzose n'inguvu z'igihugu data tani rero kaya kamu n'ukuri nikeza uko kazotuma yuci sununura uko zijya nguvu amazo garuka tugarukanisha kajye gukora kujya bakora rero kaya kamu kuntu kakiriwe n'ukuntu nibaza kakirwa benshi ntibahunze batewa kamu bahunze imvo z'umutekano bamwe uko nabivuze ntibataye akazi bateshejwe akazi abandi bateshwa utwabo bariko barikorera muri ibyo zose icyatumye bateshwa ubuzi bagateshwa utwabo bagafata amahanga bakagenda umutekano muke mu gihugu rero sinibaza ko akamu ko bacura gusumbya ibikorwa byokorwa kugira bitume bagaruka. Akarolo ivyo kugwa cha mbere ko boraba bujya bushobwo z'ibihumbi n'ibihumbi umutekano umushikiranganje nako umutekano yakivuze neza uvuga ati tijya gushira umuntu mu gasho cyangwa kikabandanya kimugaburira mu guhomba rero bijya bihumbi bashize mu gasho ni nguvu zari gukorera igihugu ariko yari bitumvikanye na naka kubera batasangiye umugambwe kubera batumvikanye kuvyo ubwoko canke kuvy'intara yabateshejwe igihugu ntibagitaye baragiteshejwe bose zari nguvu z'igihugu ajya ijya leta yacu yokorana igashiraho itegeko kandi itegeko ritubasaba inguvu nyinshi kuko nijyo kurenganura barenganijwe ati abataye ubuzi bwa leta leta ko umubyeyi wa twese abikorera ibyabo n'abayikorera bya leta ati ingingi nini iravuze ko umuntu yahungutse asubizwa mu kazi yahoramo uwo kontra yiwe n'umukoresha itari bwahere agasubizwaho ibyo byotuma bituma abari mu mahanga bumva yuko bagarutse ko bumva ko umutekano batsimbataye bumvise yuko bapfunze bapfunguwe bakumva yuko umutekano usigaye ujejwe igipolisi n'igisoda atambonera kure zo biruka inyuma ata bya bindi byo gukizura bigikorwa n'abasivile abatabihembekwa bisigaye bikorwa n'abazi n'inzego z'umutekano hanyuma kumva yuko basubije mu buzi izo byatuma benshi baza iyo mvira nawe ibihumbi n'ibihumbi barafise umukoresha nka leta ibabwiye ati nimutahuke n'ubundi turabakeneye ku kivi abapolisi abasoda abaganga abakozi batandukanye mu byamazi mu mavuriro na hihi n'inguvu z'igihugu zoba zigarutse rero nk'iyo ngingo uno munsi icaye uno munsi bakayishyirako gikumu abo bose boza ko nakubwiye si kigo ndabaha barazi uko ataheza nko muhira boca bagaruka mugaruka ko n'inguvu zatatanye ko nyinshi barakeshije ubuzi ntibabutaye ko nta muntu atagaza atagiyeho kandi rero icyo leta nicicarire ikijyambere byaba bikoze mu gihugu cacu murazi yuko byakorewe abahungurutse n'abari rero leta kujya yitwa kwa leta nkozi niyerekane ko ari leta ishoboye kandi ibishyizemo ishaka byashoboka byotuma n'abandi bikorera twaba bavuga ati cya gihugu utoja kugikorera mu kuko wikorera twiwe benshi bagiye zari ingufu z'igihugu bari bafise ibyo bakora bari bafise ibyo bikora kandi baratera imbere ikibara gishinga cyane abikorera wari umutekano hamwe bumvise basasagaye nta gihugu nibaza ko coba ciza gusumbya gukorera iwawe gukorera iwanyu
akamu ngo niko bacura gusumbya ibikorwa niko uyu munyagihugu abivuze muremeranya nawe Gabob we yibanze ku bikorwa birimo gufungura abantu mwebwe nkamenyesha makuru bikorwa sindamusiga bizobereka kwageze ko mutahuka n'ivya
abo banyagihugu barundi numva ko baraciyubwenge ibyo rero nibyo sende deste gutahura nuko nyine ufite ingene n'ubundi nsuka mu gihugu umuntu ari ingene kiba gitwara mu manga ariko mu bibazo by'abanyagihugu urumva ko harimo ubwenge rero bagira bati abo bantu bariko baraduhamagara kandi dushaka amajambo dushaka ibikorwa ibikorwa nabyo ni ibintu ibikorwa ni ugufata izo ngomero ya kuri byose byakoze amani byakoze amarorerwa abanyagihugu bakumva ko abo bantu batakiri mu ngarabara bakumva ko abo bantu batakiri mu bageze umutekano ni gufata bajya bicanyi bose binyegeje mu nzego z'igipolisi igishoga n'inzego z'iperereza bavugiye haraheze imyaka cumi bariko barica abantu abo bantu abanyagihugu bakeneye kumva abo bantu bahamagawe mu butungane kwitegura ku bibavugwa ko hariho amaraporo mpuzamakungu hariho amaraporo y'amashyirahamwe y'agatekano y'ababiri harimo amashyirahamwe mpuzamakungu yagira ibyegeranyo avuga ati babona aba bantu banana kanana kanaka bahavuze muri ubu bwicanyi bw'uwo munyagihugu bw'abanyagihugu abo rero abanyagihugu bakeneye kumva ko sibo bakigeza umutekano wabo abanyagihugu barakeneye kumva uwitwa Kazungu w'iperereza yagize umwuga kwica barakeneye kumva ko yashyitse mu mirimo y'ubutunga abantu bicwe bagize uw'amahoro n'amazina umengo yabaye bimwe mu gifaransa bita opre n'amazina umengo yabaye opre mu bijyanye n'ubwicanyi ni ukuvuga rero yuko abo bantu abarundi barakeneye kumva ko abo bantu bari mu butungane bariko barabazwa igihe rero cyose abo bantu abarinzi gatoya barongoye izi nzego zimwe zo kwica abanyagihugu abanyagihugu ntibazigira bitara kamo kiyereye rero njyewe nkagira nti abo banyagihugu barinzi bazumvise uno munsi mbona icyo iyo leta iriko irihatira mu kuvuga amajambo ngo tujye ku mirongo imwe nibakore ibikorwa nibakore ibikorwa nibahagarike ubwicanyi uno munsi tubyumve yaba mu kwezi kumwe gusa mu kwezi kumwe tuzatendeshimye amaze ahashyikiriza ubutegetsi ubwicanyi mu Burundi burabandana agatotezo karabandanya mu mazi bisi bumva ibyo abatware bariko barakorera umutamakazi hariya mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro umutamakazi konsesa Bimana konsesa
mbebo ayo makuru
umuntu w'umutamakazi bariko baranyaga inzu musaneye bahagarariye umuhuza bakamusohora bakamucubirira nitwe ngimbuye wumva iyo ntwaro abanyagihugu bo
musaranye nari ngomba ndakubaze ngo biroroshe kuronka ayo makuru yose mutari ku rubuga ariko reka tubanze turangizanye nuno n'uyu munyagihugu yaturungikiye ijwi ryiwe yavuze kandi ko bimwe mu vyo we yibaza ko vyotuma icizere kigaruka ari ugushiraho itegeko yise iryo kurenganura abarenganijwe muri bwo harimo ngo batakaje uzi bakabusubizwa namwe bwe kuri RPA bisa nkaho hari urubanza rucuguruye amazu yanyu mwaramenye uko yaturiwe mu 2015 ubu ahari RPA hameze gute inyubako ziracungerewe ivyo mama koresha birihe mwize kuzoshumbushwa n'ubutegetsi bushasha nimba ibizokwerekanwa n'amatohoza bizokwerekana ko uko vyagenze
Itegeko rigeze guhana umukozi wa leta wese umutegetsi wese yitwaje amabanga afite mu gutoteza abanyagihugu ari uko kubakura mu buzi ari uko kubanyaga ari uko kubononera ibyabo iryo tegeko ririho iryo ririho nagenda babwiye yuko nitwataha mu Burundi igihugu cyaciye kugaruka mu iteka igihugu cyarenze abakuru b'igihugu n'indongozi zikunda igihugu ibyo byose bizoba abarundi banyazwe amatongo yabo bagiye yasubizwa abarundi bakuye mu buzi bwabo hadakurikije amategeko kugira hakizemo abo batendedede abo bazitwarira leta leta ibyo bashungurusha mbere basubize mu buzi ibyo rero nagenda babwiye ko amategeko y'u Burundi nta bindi cyose nacanibyoza ayo ariho
uka ukibaza ko ari bishoboka kuko uravuze ngo habonetse abategetsi ni nkavuga ati abahari unye ntibikunda ko bizoshoboka nica umuntu yo kwitega mu myaka iri imbere canke ndabitahuye nazi imbere ko tubandanya ugorubanza uvuga ni ku rubanza gwega Burundi muri rusangi canke ni RPA gusa
uja muri rusangi cyane n'itwari kwitwara muri rusangi kuko igereta yaparanganije n'ukuryore cyane kwitwaye ku bintu by'ingene yacurira yacu hanyuma bagafata n'ibikoresho byari biriyo bakazimiba abapolisi turabaza abapolisi babitwaye uno munsi imodoka za RPA ziriko zikoreshwa muri abapolisi nyine bagezeyo wabahora
Yeah.
mu gushunguza abo iyo leta yabo yone.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twe twabwiye yuko hariho bamwe mu batumire twa twiteze batashobe kuboneka, ariko Jerome Niyonzima umwe mu bamenyesha makuru ari ku rubuga mu gihugu cy'u Burundi akaba asanzwe ari no mu murwi ujeje gucunga ingene itangazamakuru rikora mu Burundi CNC akanama yadimwo aratubwiye kugaheze ubu dushobora gusangira ikiyago. Gusa Jerome no musi twamutumiye nk'umunyamwuga kuko atari kwavugira urwego CNC nubwo hari tubazongira ngo duke ashobore kuza ara twishura afatiye kuvyo abayemwe ngaho yabayemwe muri sense amazemo igihe kinini. Jerome muri ko musangira ikiyago na Bobe Rugurika mugezawe ari mu buhungiro kuva mu 2015 muramukanye hama tuduke kwijamba.
Ndakuramukije Bobo.
Ndakuramukije. Murakoze ndaramukije namwe ndije yakomeje neza.
Yego, Jerome hari akabazo nahereye ko tuvugana na Bob yavuze ati aravye ku bintu vyifashe aravye majambo atandukanye ubutegetsi bwenda burashikiriza ku vyerekeye ugushaka gutahukana impunzi arumva amenyesha makuru atakibanza gibafise mu majambo atandukanye ubutegetsi bushasha bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Wowe urabivuga kwiki?
Yego, urakoze jewe nibaza yuko iyo amatora heze urabona abahatanguye ikiringo gishasha abantu bavuye muri bya bingo byo kwiyamamaza batandukiye noneho ikiringo ateza kuvugamo iby'iterambere akanavugamo mbere n'ibyo gusubira kunywanisha abantu kuko mu bihe by'imyamamazo ubona benshi baba bagiye mu migwi itandukanye. Ubu rero nibaza ko icyo bariko barashyira imbere uri kurabiraba no kugerageza ko imigwi yose yari yatatanye yosubira ikiyunga. Niyo rero bavuze gutahukana impunzi nivyo sindumva bavuga ngo gutahukana bamenyesha makuru ku ruhande rwabo bonyene, ariko je ngibaza bavuze gutahukana abarundi bari hanze y'igihugu. Jewe kubwanje numva umenga abarundi bose boba barimwo udafashe ngo umugwi ngo wamenyesha makuru ngo wabagwiza tunga ngo abanyapolitike ngo abandi mu migwi itandukanye. Je kubwanje numvumenga ikibakishitswe imbere bavuze abarundi bahunze igihugu muri rusange, hanyuma kumbure bigiye mu ishyirwa mu ngiro rubuki umugambi ushyikije mu buryo bw'umugambi wiyaguye, hanyuma bagiye gushyira mu ngiro neza ko ariyo baca batangura bati mbega banaka bobo butahuka gute twoganira iki kugira batahuke icyo busaba natwe icyo twobasaba cyobigiki. Nibaza ko muri iki gihe cyo gushikiza imigambi mikuru mikuru biba bikiri muri rusange hatabaragera aho bavuga bati nido dutangure rero ku umwe wose tuwegera turaba ibikenewe kugira utahuke turaba nize twobusaba. Je rero nkagira ndi ntibiracegwa cyane kubwanje umenga ntibirajya kuri kuburyo umuntu yobihebura umuntu yobirindira karaba atangiye gushyirwa mu ngiro ingene batangura kumugwi rero umugabo kagira ntibiratanga umwizero bavuze muri rusange ko hari intumbero yo gutahukana abarundi bahunze.
Bobe ya makenga yanyu ivyumviro vya Jerome biriyamaze?
Nibyo numviriza Jerome murundi avuze neza kandi naje ubyibutse nari navuze yuko nari nashimye na dekwishura nk'umunyagihugu yahunze ariko akora kumbure umuntu w'umenyesha makuru natwe turemera ko tutari umugwi udasanzwe cye nidusaba ngo umukuru w'igihugu nadutera akamo utwaco oya n'ukuri, ariko turasaba ko akagaragaza ati abamenyesha makuru batotejwe bugari umenyesha makuru yaturiwe nibatahuke ibimenyesha makuru byabo tuje kwigizene bisubira gukinga ibizi mu Burundi. Nibyo twari twibaza yokora atari ko ntaho ntaco abazotanga abajagizi bazotanga abajagizi mbaumba bazoba batashe ntabanyesha makuru kuko nibazoba bagiteye amaradiyo bagiye gukorera nico navuga andi yo kubyo Jerome avuze genda mutahurira na kuzana.
Jerome twavuze ko tutaza kukubaza cyane ibyo muri CNC kuko utari kuravugira CNC no munsi n'ubwo umunywanyi wa CNC, ariko dukundire kano kabazo tugacishemo nk'ibisanzwe. Ikibazo cy'ayo maradiyo yugawe kiravugwa kwikinga ho mu Burundi haba mu banyamwuga haba n'urwo rwego umugabo utaruvugiye cyane, ni ikintu ubona kiriko kiratera uruhombo, ni ikintu ubona kizokwihutirwa gusubizwa mu buryo muri buno butegetsi bushasha aha tuvuga cyane cyane izo radio zaturiwe zimaze imyaka igiye kurenga itanu mu buhungiro.
Jewe ikibazo cy'amaradiyo yugawe n'amashyirahamwe n'ayandi n'izindi nzego zoba zifite zaragize ingorane muri kahise, jewe ndabifata uko nk'ibintu byitwa gusanura igihugu. Jewe rero niko ndaraba mu ntumbero y'ubutegetsi bushasha wariko burajyaho, jewe ngira icyizere gishingiye ku mugambi wo kunagura cyangwa gusanura ibyo byose biba byarasambuwe n'ibihe bigoye igihugu kiba cyaraciyemo. Rero amaradiyo yugawe uretse nk'ayoba yugariwe yagirizwa amakosa y'umwuga, jewe nk'ayaba yugaritse kubera ko asambuwe cyangwa aturiwe cyangwa agize ahuye n'ibi bihe bigoye igihugu kiba cyaraciyemo, ndayafata ko muri rusange iyo ubutegetsi bufashe intumbero yo kunagura iby'igihugu byononekaye byo gusanura ibyasambutse, ufata ko n'ibyo binyamakuru n'ayo maradiyo yoba yaraturiwe aja muri urwo ntumbero, hanyuma rero akazoba hagezaho kumbura ubutegetsi ibyo wabwiyemeje byo gusanura ibyasambutse no kunagura ibyononywe n'ibihe bigoye igihugu cyaciyemo bizoja mu ngiro kimwe kimwe ukwacu. Nayo ku binyamakuru biba byugawe kubera byagirijwe amakosa y'umwuga, nibaza yuko bica bizoca mu nzego zisanzwe zibigejejwe urwego CNC, nivyo ndarurimwo imyaka igiye kuba cumi mugabo sindaruvugira nkacavuga rero nti mu gihe ari bisaba ko haba ibiganiro, nibaza ko ivyo biganiro bizoba, ari bisaba ko hafatwa ingingo, nibaza ko ingingo zizofatwa n'inzego zisanzwe zizijejwe, kandi ko mvuga ku byo bavyugawe byagirizwa nk'amakosa y'umwuga.
Ego reka twumve none wundi munyagihugu wasanga ubutaha kubire sabwe
ariko muhunziye nagomba ubunyene gucamira akajamu gato nshire ku byo jero magiye kuvuga, nagira ndamumenyeshe kandi ndaramwibutse kubwo asabyirengagije ndamwibutse yuko mu Burundi gushika kuri izo tariki atakinyamakuru na kimwe jewe ndi mu byugawe bigaturiga sugawe hakurikije amakosa y'umwuga. Nimenyeshamakuru mubabizi mu Burundi nta kimwe nimenyeshamakuru cugawe kuri ingingo ya CNC cyangwa y'umushikiranganji ajejwe ivyo kumenyeshamakuru. Amaradiyo yaturiwe yugagwa n'imbonerakure hamwe n'abakozi b'ibyo kugutereza n'abakozi ntako nashaka gushira.
Ivyo nabitandukanije jewe navuze ko hari ibinyamakuru vyaturiwe kubera ibihe bigoye igihugu cyaciyemo, ariko hariho n'ibinyamakuru vyugawe n'itegeko rifatiye ku makosa bagirizanye y'umwuga nk'ibindi. Ko ndavuga ibinyamakuru nka za BBC Voix d'Amérique, ndabona ibinyamakuru vyugawe atari vyaturiwe, nabitandukanije.
Reka duse nk'abadegereza bukebuke ku musozi wa kino kiganiro, ariko twumva n'undi munyamakuru umunyagihugu asanga gutaha kugira neza ugutahuka kw'amenyeshamakuru kugira neza abanyagihugu, ariko agacishamo injisho ico yise ngo amenyeshamakuru batuku ubutegetsi bw'ibihugu byabo, gutyo ngo nshize muri twa mugina ntibatandukanye politike n'umwuga wabo.
Amahoro cyane abo kwicwa rya Amerika. Ndi mu Burundi hama nkaba ndi umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi, nkaba ndi mu gice kigira kabiri cya maitrise. Hama mu bantu bahunze harimwo abamenyeshamakuru, nibyo hari amaradiyo atagikora, za Europea, za Terre Renaissance, za Bonesha, nibaza ko nyamukuru ari nkamwerezo. Rero araho nibaza ikibazo nkavuga nti none nk'izo radio zitagikorera ngaha mu gihugu uretse Bonesha yoyo yaciye ibivamwo ntisubire kuvuga amakuru, mbere rimwe na rimwe ugasanga mu makuru aca kwayo maradiyo twumva avugira hanze, ukamenya ngo harimo n'ibintu bifite intansiyo umengo niyo gukabura abantu kubakaburira intambara. None aho bobo ntibabona ko ibyo bavugira kwa zige radio zahumura inzamba iki bishobora kuzotuma nubwo bohunguka bakabagirira ikigogwe bakagaruka bizotuma abanyagihugu basigaye ni Burundi bazoguma bagira bati yamara yamara twahora twumva ababavuga ibi na biriya ko yamaradio yahumura ku buryo atacizere bazoba bakibanka abanyagihugu kabamenyesha makuru bari independent.
Bo bivyumvira vyuno menyesha vyuno munyagi ugavuga ko hari hamenyesha makuru batuka leta yavuzemo cana maraderi mu bubungiro agasoza avuga ngo nta banye politiki nta menyesha makuru murabivuga kwiki
uwo munyagi ugu Burundi ndamutahura cyane kuko kino winyene hariho abanyagihugu biyumvira gucyo na cyane cyane abanyagihugu baba ari mu bigambo iri nka CNDD-FDD n'abanyagihugu kenshi bataba bazi icyo ari cyo umwuga wo kumenyesha amakuru par exemple ntibazi icyo ari cyo journalisme d'investigation bimwe twita akarangamutima kugutohoza urumva nk'abanyagihugu ubwite uri kuravuga ko umushikiranganji wa mbere niyo numva yagirwa amadosi y'ubwicanyi ukanayavuga niyo bumvise mubwize mukiri umushikiranganji wa mbere aravugwa muri dosiye y'ubugenyeji y'ubusuma yahomesheje igihugu amamiliyari hariho n'abanyagihugu bacyo bavuga bati yaho iyo radiyo irubangukira tuka ubutegetsi barundi ni ukubatahura kuko ntibaba bazi icyo ari cyo journalisme d'investigation niba bazi n'icyo bita journalisme critique reka murindi mwibagire ko mu mugenzi w'ikirundi harimo bya bindi cy'ukubaha ubutegetsi abategetsi ariko ntibamenye ko mu kubaha ubutegetsi n'abategetsi abamenyeshamakuru barekuriwe kuba kritika icyo nakwita kubakurikiranya hafi ku byo bakora bakanerekana iyo bari mu makosa cyangwa mukuru uwo munyagihugu kugenda mutahura cyane si umwe ariko ku murenge bake ariko hariho abandi benshi babitahura
hari ubutumwa nashimye kudasomwa kubw'ukubaha abanyamwuga baba abo ngaha ku ijwi rya Amerika kuko ariho ubwaza bubatse imbere canke bagenzi bacu bari mu buhungiro batandukanye ariko reka imbere yo gusozera mpe akanya Jerome Niyonzima nk'umunyamwuga ari ngaha ku rubuga mbwi guca Burundi kazi uza kuno mwuga urakabona gute kuri ino ntwaro nshasha uriteze iki mu mpinduka zitandukanye
urakoze je novuga ko kazoza kumwuga wo kumenyesha makuru kari mu mpande zibiri ubwa mbere kari mu minwe ya bene umwuga ubwabo no kuvuga yuko ndiko ndavuga mu minwe ya bene umwuga aho umumenyesha makuru agaragaza by'ukuri ko ari umumenyesha makuru atari umucangero cyangwa atari umusezi aha no kuvuga iki no kuvuga aho umumenyesha makuru wenyine akora umwuga akwikije amategeko y'umwuga n'akarangamutima k'umwuga adahengamiye ku butegetsi cyangwa ngo ahengamire kubagwanya ubutegetsi kuko nabo bashobora kubaho aho rero no kuvuga umumenyeshamakuru ari izina wenyine bakamenya bati iyi nkuru n'ukuri ni nkuru ikozwe hakurikijwe amategeko kandi amasoko y'inkuru yose yemewe yaciwe yarondeyemo inkuru hanyuma inkuru akayitohoza akayubaka akayishyikiriza akurikije ibyo byose biranga amategeko uyu mwuga ntabe umusezi ku ruhande rw'ubutegetsi kandi ntabe umugwanyi cyangwa umuvugizi w'abanyapolitiki akazoza kandi kari mu minwe y'ubutegetsi na cyane cyane mu nzego zigeze guhagarara umwuga wo kumenyesha amakuru guti niyo abamenyesha abarongoye ubutegetsi muri kino gihe batiyumvira yuko kugira imigenderanire myiza n'abamenyesha amakuru bifise icyo bimaze mu guteza imbere igihugu umwuga ushobora kuzimangana ariko nkagira icyizere kuko ndavye mu majambo ashyikirizwa agaragaza ibikuru bikuru bizoshyirwa imbere n'ubutegetsi ndabona neza ko hari intumbero yo kuzorondera kugiranira imigenderanire myiza hagati y'ubutegetsi n'abamenyeshamakuru ndabona ko hariho iyo ntumbero yo gusubira kuraba mbega hoba hari ibere ryayaze hagati y'ibinyamakuru n'ubutegetsi hanyuma hari ibere ryayaze naho mbega hokorwa iki kugira ngo by'ukuri ubutegetsi ntibushamirane n'abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru nabo nyine ntibafate ubutegetsi bubagwanya naho habiri rero kandi nkavuga nti byose biracyashoboka kuko turi mu ntango n'umwanya mwiza w'uko abantu bajya inama ibyagoranye bakabigorora ibyatosekaye bakabitosora cyane cyane ahari inama haba inama kandi Habimana.
Bobe ku ruhande rwawe nawe kazoza kuno mwuga muri kirya gihugu kuri muno butegetse bushasha naka.
Sino dangaza mango ndondere bindi byinshi mvuga Jerome yaje kubisigura yabivuze nawe yakoresheje mu majambo yiwe nyine amwamwe y'impfobeko nibyo kazoza kuvuga w'ubumenyetso makuru mu Burundi kari mu minwe n'imiguru ibiri hamwe hariho umugwi w'abamenyetso makuru ubwabo abo rero nikijya kubatandukanya ngo tugenge abigenga n'abatigenga cyangwa abakorera leta kuko umwuga wo kumenyesha amakuru ufite amategeko amwe n'akarangamutima kamwe hari icyo bita code de la deontologie hamwe na etiki rero nibaza yuko ibyo byose abamenyeshamakuru n'umuryango umwe mu busanzwe nibo bakwiye kuraba nko kugira babivuge bakavuga bati ibintu two dukwiye gukora guma twicunge amategeko hanyuma tukikora twicunge n'ineza ya bose aho ni hamwe ahandi ni ku rwego rwa leta n'inzego za leta niho kazoza k'umwicamakuru kari aho rero jewe ngenda bivuge ntandukanye na Jerome niho mbona ko kazoza k'umwicamakuru kariko kajya mu manga iyo ndaze iyo ntwaza sende desede uko ibona uwo mwuga reka ndabahe n'akarorero kandi zisa ko bamutumye mugenzanje Jerome Niyonzima ari mu rwego sente turabizi nziyazivugi hari imyaka ubundi imyaka cumi ariko nagenda mutumye agende mu nama izikurikira abazogira ababarire biyandike umutamana nibareke kuba nibabe nk'abacangero nk'uko nyine nagiye kuyivuga ba leta bagejeje gusinyira utwabo n'uhenda bahenda nibagende bahagararire iteka ry'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi nk'akarorero ndacyaka kumusaba nta mazina mvuze ariko barazi urwego sentaji Burundi barazi abamenyesha amakuru muri kino gihe bariko baratotejwa bariko banahohoterwa bagira ubusa ukuri turasabye sente nive mu gace rebe ntitubabwiye ngo ntibakore ibi na biriya tugeze kubategeka ariko ntibarabe ingene dukwiye ndikumutamana urwo rwego rwamye ruvuga nk'urwego rucingero kuri leta niriye ndikumutamana bahagarariye agateka kabagiye bamenyesha amakuru bariko baratotejwa mu Burundi hari ndi kudoma.
Ego Jerome uzotumika ubwo butumwa bushikane muri sense nubwo no musudahagari essence muri isanga
ubwo butumwa uretse ko numva budatumbereye neza icyantu nyica aricyo kuko avuga ngo mbwire mu rwego sense biyambika umutama
uko ubwira cyane sense uvugira wenda bamenyesha amakuru basanzwe bafunze mugabo nkagira nti ni ukubaza kuraba amategeko icyo ategekanya kuko twese nitwifuza abantu bofungirwa ubusa kuko amategeko y'umwuga aravuga neza ko mu gihe abantu ibintu bimaze kujya imbere y'ubutungane atawusubira kujya kuvuga ngo mbega ngo rekuraba cyangwa igiruko mugabe icyo twese tubasabira ni uko ari bishoboka ko baburana bagaserukana ibyiriguro byabo batapfunzwe icyo kintu twese twogishyigikira ariko rero sinoza kubwira sense ngo genda muri sentare uvuge ngo gira ibi urumva nanjye nyine ntiwahava nemera ibyo nashobora gushyitsa mugabo icyo nshyigikiye na jewe ni uko abo bamenyeshamakuru by'ukuri mu kibanza cyabo simwibohero ari ibintu bigaragara neza ko atacyo bashobora kubana nyabonona kandi koko batariko barahunga bo barekura hanyuma nimba ari ibyo baburana ari uza kubagiriza akabagiriza bakabandanya baburana bidegenza kuko burya umenyeshamakuru afunzwe n'igihugu kiba kiko kirahoho.
Nuko rero Bobo yari yavuze ati araba ikiganiro gitangura ntimwashobora kukitanguramo kuko mwari mutarashobora kuboneka kwa telefone kanyu yaravuze ati abiraba nta kizera abona ko ibintu uwo muco w'abantu bamenyesha amakuru aho muvuze abafunzi bari hanze bazotahuka vuba wurize gusubira kubona bagenzi bawe barenga ijana bahungiye mu bihugu bitandukanye vuba.
Bobo abivuze gutyo birashoboka yuko kwizera tutakunganya mugabo jewe ndizera yuko atakintu kidashoboka mu gihe byose bigiyemo kujya inama n'ingingo n'abantu baba barahunze kubera kumbure ibyo bagirizwa barashobora kujya inama bakagera igihe bumvirizwa bariko bareraga bagasanga kumbure kwabaye kubikeka atacyo bagirizwa bagaca bidegembya bagaca bizira amahoro n'abandi nabo nyine ugasanga kumbure ibyo bagirizwa n'ibintu bishoboka ko baza bakabigira inama n'ubutegetsi hanyuma ugasanga kumbure ibyo bari bagizwe n'ibintu bisanzwe cyane bitaraga cya mutwe hanyuma ugasanga bose baratahutse babaye bene Burundi. Jewe kuvaho mbone yuko nabari barahunze mu myaka y'indwi na kabiri mirongo itandatu na gatanu bishoboka ko mu Burundi batahuka hanyuma bakafasha mu iterambere ry'igihugu cyane afite umwizero ko n'ibindi byose ubutegetsi bubishyizemo ishyaka nabo byegana bonyine bakagira uruhare bagashyiramo ishyaka bakaganira bakajya inama atakidashoboka kuko ibigira inama bigira Imana.
Bob Rugurika umuyobozi wa RPA akajambo kanyu kanyuma imbere ko duhana agahindukira
yenu kwa kajambo kani mafise ma bila tezida kishimie kwa lako dukta makuru meshi yaba kumoro heleza frangura ibigambi yikuru kajambo jeni waza nuku mutabira aga shogura gutela gatavisho wala mutabira kugira ibinu ushe bimu geko ashobora gutahukana bene wabo bahorana muri CNDD-FDD ashobora gutahukana abo bamenyeshamakuru bahunze agatoteje kabanda kugarikana na bamunzi na ba dose ashobora gutahukana abo banyepolitiki bose barongoye imigambo bari bageje kubaka demokarasi y'u Burundi maze abarundi isinzi bose baramutwe mu gihugu iwabo u Burundi busubire kwica igihugu cy'amasano yose.
Wakoze kwitaba ubutumire bwa muri Isanga Bob ejo nitwongera kukwituma ejo nitwongera kukwikora ko uzotwitabe nkuko wabikoze
akajambo kanyuma kuri ikiganiro bwa mbere no saba abagiye bagikurikirana abantu nge kuko nari nafatiwe hariho inama twarimo y'abamenyeshamakuru bakorera mu maprovensi hagati mu gihugu cyari gituma kumbuye ntashoboye kuboneka mu mwanya wa mbere w'ikiganiro. Hanyuma ikindi navuga ni uko iki kibazo cyo gutahukana abanyamwuga b'abamenyeshamakuru bari hanze nosaba yuko cyogirwamo uruhara na bose ntihagire uwutega ukuboko uwunegwa gukubiteko bwaba ubutegetsi bugishyiremo ishyaka hanyuma bwegere abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru nabo nyine ubwabo nabo nyine bagiremo uruhara ni ukuvuga bishoboka ko baganira n'abaserukira ubutegetsi bakavuga bati twebwe mu by'ukuri biriya dutahuke twosaba ibi n'ibi twosaba ko byogenduku nabo nyine bakabumviriza hanyuma bigaca mu kujya inama n'ingingo nk'abashyi.
Ego wakoze nawe wejo tukongera kwituma ko uratwitaba nk'uko wabikoze
jewe n'ukuri ndabashimiye kuba mwantumiye kandi n'ejo nimwantumira ari byo ashobora kugira icyo nterereye nzogiterera kandi na Bob Rugurika nawe nyine nahinda mukumbuye ndanamukengurukiye.
Nkibutsa ko Jerome Niyonzima nawe urumenyesha makuru ngaho mu Burundi ukaba uri mu rwego rujeje gucungera ingene itangazamakuru rikora mu gihugu cy'u Burundi CNC mu mfunyapfunyo. Mwakoze namwebwe nshuti bakunze mariko mutwumviriza muherereye iganino bakoze abanyagihugu batandukanye batungikiye ivyumviro vyabo haba kuri Facebook canke kuri WhatsApp kuri micro mariko mena Jodiane ni nahazwe ni kiganiro nabategura ndongera ndabashikiriza ndi muhiri wanje kuko ikiza cha virus ya corona kitaratwemera gusubira ku kazi anacho gituma dusaba imbabazi kuri hose ho bahaba itwasorobo mu majwi yacu atandukanye naho ubutaha mugira umunsi mwiza mu banyino mu byanyu.
Radio Ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye isubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza chachu radio ishbika america yo yabayi isubizo chachu mugutera igihugu cy'u Burundi yabayi isubizo chachu cacu Kodi bakarorero batanga makuru ahumuriza waratangije jambo